Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro tubafitiye muri uyu mwanya.
Umutima rero bakomeje kumpondagura, bakomeje kuntera ubwoba, ngira ubwoba gusa ubwanjye ku giti cyanjye.
Uwo ni umunyamakuru w'umunyarwanda John Ndabarasa, wari umaze amezi 8 yaraburiwe irengero, yashize araboneka.
Itegeko rishyashya rya Perezida wa Amerika Donald Trump riziririza abantu bavuye mu bihugu bimwe bimwe kwinjira muri Amerika ryakiwe mu buryo butandukanye.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko Somalia ikeneye gufashwa bikomeye guhangana n'ikibazo cy'inzara.
General Thomas Cyril Swaka, umusirikare akomeye yongoye kuri leta ya Sudani yo mu manuka, avuga ko President Salva Kiir ari kasambura Sudani yo mu manuko kwategerezwa gukurwa ku butegetsi.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel.
Urakoze Edi. Igihugu cya Iraq cyashimye itegeko rishyashya riziririza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu baturuka mu bihugu bitandatu bigizwe ahanini n'abayisilamu. Donald Trump yateye ko igikumwe ku munsi wa mbere. Igihugu cya Iraq cyakuwe mu bihugu byari ku rutonde rw'ibihugu banyagihugu bavyo baziririjwe kwinjira muri Amerika. Yamara igihugu cya Sudani kiracari kuri urwo rutonde, kikaba casubiye gutangaza ko kitanejejwe na gato n'ingingo ya President Trump. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Iraq, Ahmed Jamal, avuga ko kubona Iraq itarabwa muri iki gihe n'itegeko rishyashya riziririza kwinjira muri Amerika abanyagihugu bava mu bihugu bitandatu bigizwe ahanini n'abayisilamu bizokomeza ugukorana hagati ya Amerika na Iraq mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za leta ya kiyisilamu. Ibihugu birabwa n'iryo tegeko rishyashya ni Iran, Siriya, Yemen, Libya, Somalia na Sudani. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Sudani bwatangaje ko bubabajwe n'itegeko rishyashya rya President Trump. Mu gihugu cya Nigeria, leta yagabishije abanyagihugu gusibisha imigambi yariyo yose yabo yo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gushika imigambi yerekeye abimukira ya Amerika imenyekanye ku buryo butomoye. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kwifatira mu gahanga uwo yasubiriye Barack Obama ku rubuga rwa Twitter, amwagiriza kurekura abanyororo 122 bari bafungiwe mu kibanza cya Guantanamo, ubu bakaba ngo basubiye kurwana. Trump ntavuga aho yakuye ayo makuru n'aho abo banyororo bavugwa muri raporo y'ibiro by'iperereza igaragaza ko mu banyororo 693 barekuwe mu ibohero rya Guantanamo, 122 muri bo basubiye mu gukora ibikorwa bifise aho bihuriye n'iterabwoba. Naho President Trump yemeza ko 122 bose barekuwe na Obama, amakuru nyayo avuga ko muri abo 122 icenda gusa aribo barekuwe n'ubutegetsi bwa Obama, abandi barekuwe n'ubutegetsi bwa George W. Bush. Bibaye ubwa kabiri mu gihe kitarenze indwi Trump yifatira mu gahanga uwo yasubiriye Obama. Trump yagirije Obama gushira ivyuma bifata amajwi mu vyahoze ari biro vyiwe i New York imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba mu mpera z'umwaka ushize. Ibi Trump yabivugiye mu butumwa acishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Ibi umukuru w'igihugu yabigereranije n'amakosa yatumye Richard Nixon ava mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'1974. Muri ubwo butumwa nta bimenyetso Perezida Trump yigeze agaragaza vyerekana ivyo yagiriza Obama. Ibiro vya Obama vyaciye bisohora itangazo ryiyamiriza ivyavuzwe na Trump. Ingingo yo kumviriza amatelefone y'abantu mu bisanzwe ifatwa na sentare. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuri inkuru yerekeye Amerika, Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko umugambi mushasha w'abarepublika wo gusubiramwo uburyo abanyamerika bivuza ari ikintu ciza cyane. Yamara uko uwo mugambi uzokwakirwa mu nama nshingamateka n'inama nkenguza amateka ya Amerika ntibitomoye. Prezida Trump mu vyo yashikirije ku rubuga Twitter uno munsi wa kabiri avuga ko itegeko rihari muri iki gihe kuvyerekeye korohereza abanyamerika kubijanye no kwivuza ryatewe kwigi kumwe na Prezida Obama. Na Obama yahoze ari prezida wa Amerika arakajagari kandi ririko risambuka n'ingoga. Prezida Trump avuga ko ariko akora ku buryo buzogabanya ibiciro by'imiti. Aba Republika bamaze igihe barondera gukuraho itegeko rihari muri iki gihe ritunganya kugenda abanyamerika bivuza rizwi ku izina rya Obamacare. Iryo tegeko ryatumye abanyamerika miliyoni 20 batari bafise assurance mbere yaho bashobora kwivuza. Abademokrate bavuga ko umugambi w'aba Republika uzotuma abandi banyamerika kurushiriza badashobora kwivuza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres avuga ko Somalia ikeneye gufashwa bikomeye kugira inzara yahitanye abantu 260,000 mu mwaka w'2011 ntisubire kuba. Guterres yagize urugendo rwabaye giturumbo kuno munsi wa kabiri mu gitondo muri Somalia yabonanye na perezida aherutse gutorwa Mohamed Abdullahi Farmajo n'abategetsi b'ishyirahamwe ONU hamwe n'ab'umuryango w'ibihugu bya Afrika. Guterres yavuze ko abantu 260,000 bakeneye ifashanyo muri Somalia, no kuvuga hafi icyakabiri cy'abanyagihugu baba muri Somalia. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ku kamo gaherutse guterwa n'ishyirahamwe ONU k'imfashanyo y'US$800,025 y'amadolari agenewe gufasha Somalia. Amenyesha ko ayo mafaranga atabonetse ibintu bishobora kuyanzara muri Somalia. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yakiye neza urugendo rwa Antonio Guterres, amenyesha ko yaje kwirabira ubwiwe inkurikizi z'uruzuba kugira abwire amakungu ukugena ibintu vyifashe muri Somalia. Radio ya Amerika Washington DC kuyine nkuru yerekeye akarere ka Afrika. General Thomas Siriro Swaka musirikare akomeye yiyongoye kuri leta y'igihugu cya Sudani yo mu mumanuko avuga ko President Salva Kiir ari kasambura Sudani yo mu mumanuko ko ategerezwa kuvanwa ku butegetsi. Ivyo General Thomas Siriro Swaka yabivugiye ku ijwi rya Amerika ku munsi wa mbere ari mu kibanza kitamenyekanye gato inyuma y'uko umugwi mushasha urwanya ubutegetsi National Salvation Front utangujwe. General Thomas Siriro Swaka avuga ko President Kiir ariko yica abanyagihugu ko yahemukiye abanyagihugu, amenyesha ko kubera izo mvo abanyasudani yo mu manuko bategerezwa kubona ko avuye ku butegetsi. Igihugu cya Sudani yo mu manuko caranzwe n'intambara kuva gutana mu mitwe kwadutse hagati ya leta n'abayigwanya kwadutse mu mpera z'umwaka wa 2013. Ingwano yatumye abantu barenga 2,000,000 bava mu zabo, bituma haba ikibazo cy'ibifungurwa mu bice bitari bike.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Umunyamakuru John Ndabarasa warumaze amezi 8 yaraburiwe irengero yashize araboneka. Uyu wari umuyobozi wa Sana Radio mu Rwanda, abavandimwe be n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu bari baratangaje ko yashimuzwe n'ubutegetsi. Aho yabonekeye, Ndabarasa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko yari yarahunze kubera ubwoba bw'ibyaha by'abavandimwe be, gusa ntiyahishuye igihugu n'inkambi y'impunzi yabagamo. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani k'umwaka wa 2016 nibwo inkuru yasakaye ko bwana John Ndabarasa muramu wa Lieutenant na Joel Mutabazi yaburiwe irengero. Uyu Lieutenant Mutabazi mu 2014 ubutabera bw'u Rwanda bwamuhamije ibyaha birimo ibyo kugambirira guhitana Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarindaga, bumuhanisha igihano cyo guhera mu buroko no kumwambura impeta za gisirikare. Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yatangaje ko John Ndabarasa wari umuyobozi wa Sana Radio icyarimwe n'umuhanzi mu mbyino gakondo yaburiwe irengero. Ibyo ni nabyo byatangajwe na bamwe mu bavandimwe be. Hashize ibyumweru bitatu nk'uko Ndabarasa yabwiye ijwi rya Amerika giye habona. Ijwi rya Amerika yasanze Ndabarasa kuri hoteli Dove y'itorero ADPR ku Gisozi. Aravuga ko ataba muri iyi hoteli ayikoresha rimwe na rimwe ashatse kugira icyo afata nk'abandi bakiriya bose. Aremeza ko yari yarahunze iki? Inshuro nyinshi twabajije Ndabarasa igihugu yari yarahungiyemo n'inkambi y'impunzi yabagamo yakomeje kubigira ubwiru. Akimara kubura mushiki we Gloria Kayitesi ari nawe mugore wa Lieutenant Mutabazi yumvikanye mu bitangazamakuru mpuzamahanga Mutabariza. Kayitesi yavugaga ko musaza we yahamagaye kuri telefone mugenzi we bakorana mu itangazamakuru amubwira ko agiye Uganda. Kuva ubwo telefone yahise iva ku murongo. Uyu mushiki wa Ndabarasa uba ku mugabane w'Uburayi yatangarije BBC ko abavandimwe be baba mu Rwanda badashobora kumutabariza mu nzego zibishinzwe kuko yavugaga mu magambo ye ko bahahamuwe n'ubutegetsi. Ibi byose Ndabarasa arabihakana agakomeza gushimangira ko yari yarahunze kubera ubwoba bukomoka ku byaha by'abavandimwe be. Abo bavandimwe be ni Lieutenant Mutabazi wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame. Hari kandi murumuna wa Lieutenant Mutabazi bari kumwe mu buroko. Ubu ni bwana Jackson Karemera wahanishijwe igihano cy'amezi ane cyamwemereraga guhita asohoka mu buroko bitewe n'igihe yari amaze afunzwe. Nyuma yaho uwo musore yahise abura haracyari urujijo kugeza ubu. Bamwe bavuga ko yatorotse igihugu, abandi bakavuga ko yashimuswe. None kuki Ndabarasa yahisemo guhunga nyuma y'imyaka ibiri ibi byose bibaye kandi cyahari gatozi?
Mutima ni mugari. Mutima ushobora kubyuka, ni nk'ukuntu uryama ugashobora kubyuka wanapfuye ugasinzira ntukanguke. Umutima rero wakomeje kumpondagura, wakomeje kuntera ubwoba. Ngira ubwoba gusa ubwanjye ku giti cyanjye, soko ndi umuswa cyangwa se ntatekereza bimbaho gutyo nyine.
Ndabarasa aho twamusanze kuri hoteli ku bari bamuzi yari umusore w'ibigango. Umwitegereje iminwa yarababutse, imyenda yambaye iramukwiriye hasi no hejuru, ariko nta gushidikanya ko iyo yambaraga ataraburu wayimusubiza ubu byasaba kongera kuyisubiramo kugira ngo ibashe kumwegera. Arahamya ko yiyumva nk'umuntu ukomeye akongeraho ko kuba yarananutse bishobora kuba bikomoka ku ngaruka yitiza ubuhunzi. Ndabarasa arakomeza kuvuga ko kuva ageze mu Rwanda haciye ibyumweru bitatu. Icyegeranyo cya Department ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe uburenganzira bwa muntu cyasohotse kuwa gatanu tariki 6 z'uku kwezi, nawe kimugarukaho umwe mu baburi w'irengero. Muri icyo cyegeranyo hagaragaramo ko igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko bishoboka ko yavuye mu gihugu. Kugeza ubu Ndabarasa aravuga ko nta makuru afite ku bavandimwe be Lieutenant Mutabazi wakatiwe guhera mu buroko na murumuna we Jackson Karemera kugeza ubu bitazwi irengero rye. Aravuga kandi ko nubwo atarabona kandi kazi yiteguye gukomeza kubaka igihugu. Ibisobanuro bya Ndabarasa ko yahunze kubera icyo bakibyaha by'abavandimwe bihuje na bimwe mu byakunze kumvikana mu nkiko bishobora guca amarenga ku kibazo cy'amasano cyaba kitoroshye hano mu Rwanda. Lieutenant Mutabazi areganwa na murumuna we Karemera ushinjwa ko wamushyiriye imbunda ngo yirasabo n'ubuhungiro Uganda. Areganwa kandi na muramu we Diane Gasenga yire wemera ko yashatse amasasu y'iyo mbunda, mu gihe nyirarume Jeune Mutamba ashinjwa kubika iyo mbunda. Aba bose Lieutenant Mutabazi bikoma avuga ko ubutegetsi bwabakoresheje ngo bumugereho aho yari ahungiye muri Uganda. Wajya ku rubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wari ukuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame, ari kumwe na muramu we General Frank Rusagara, bahamijwe ibyaha birimo gukwirakwiza impuhazi igamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Mu myiregure ntiba ry'umunwa mu kwiko mu butegetsi ko bashinjwa ibiremeka bishingiye ku masano y'abavandimwe babo bahunze igihugu baba mu ihuriro RNC ridacanduka n'ubutegetsi bwa Bwana Kagame. Ni ingingo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika ikunze kwiyamiriza ko ubutegetsi buri gisa bamwe abandi bukabafunga bugamije gucecekesha batavuga rumwe nabwo. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve Kigali mu Rwanda gato yatunyarukire mu gihugu cya Tanzania, aho imiryango mpuzamahanga yita ku bibazo by'impunzi irimo ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR n'umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF ritangaza ko abarundi bongiye guhungira mu gihugu cya Tanzania ku bwinshi. Imibare y'iyo miryango igaragaza ko mu kwezi kwa mbere konyine k'uyu mwaka hahunze abarenga ibihumbi 19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Icegeranyo c'ishami mpuzamakungu gitaho impunzi HCR co mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kivuga ko impunzi z'abarundi ziyongereye cane mu gihugu ca Tanzania, cane cane mikambi y'Induta. HCR co kimwe n'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres bavuga ko mu kwezi kwa mbere honyene hinjiye abarundi bahunga bari hagati y'amajana atandatu n'igihumbi ku munsi. Abanditswe nabo mu bitabo vya HCR mu kwezi kwa mbere barenga ibihumbi 19. David Nash atwara abaganga batagira imbibe muri Tanzania avuga mu cegeranyo c'iryoshira hamwe ko yiteze ko hagati mu kwezi kwa kane uno mwaka izo mpunzi zizoba zimaze kurenga ibihumbi 150 mu ikambi y'Induta gusa. Obyo kambi impunzi y'Induta irimo abarundi barenga 117 kandi yategerezwa kwakira igice cyabo. Ishami ry'abaganga batagira imbibe ryojo rimenyesha ko muri iyo kambi y'Induta abantu bagwaye ari benshi, rifise amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubwinshi. Mu kwezi kwa mbere ho nyene abo baganga bavuye abantu barenga 100,000 indwara ya malaria, hakiyongera ko abagwayi indwara nyinshi ziva ku isuku rike no gufungura nabi. N'abana bavuka ni benshi kuko mu kwezi kwa mbere havutse abana barenga 400. Ivyo biremezwa n'umwe mu Barundi barinduta yavuganye n'ijwi rya Amerika, amenyesha ko umugwaji ashobora kumara n'iminsi irenga 2 atonze atarashikirwa.
Kubijanye n'amagara y'abantu, abantu ni benshi cyane ku mavuriro ku buryo ishyirahamwe MSF ryongerereje abakozi benshi kugira ngo irabe ingene rifasha. Mbere rikaba ryarashyizeho n'ikigo gifasha abarundi bari barahunga, ikigo cyakira abantu bagwaye indwara bita kwashiyorokoro. Abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi 2 utarigera uvugwa. Mbere bamwe bakaba ariko barizukira kubavuza imiti y'ikirundi cyangwa imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo.
Ubwinshi bw'abarundi bariko barahunga kandi bwatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka. Ubu bakaba bahabwa igice cy'ivyo bari bategekanirijwe. Impunzi zivuga ko ivyo bahabwa vyategerezwa kumara iminsi 14 ariko ko atanendwi imwe bikimara.
Karikora turonka ibiro 5 n'amagarama 1,320 gifu ibigori, mugabo ubu umuntu umwe ariko araronka ibiro 2 n'amagarama 1,800. Amavuta nayo baraturonka amagarama 280. Mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140. Ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonka. Ni kubana ubuyi bwaragabanutse, kare bahora baronka ibishashe 2 by'ibiro 3 by'ubuyi, ariko ubu basigaye baronka igishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi. Ni ukuvuga igitigiri uko cyagumye cyiyongera niko bagumye bagabanya ifungurwa kugira ngo dusabikanye na bene wacu b'impunzi bariko barahunga ku bwinshi bavuye i Burundi. Ifungurwa turonka bimara iminsi 14, ni ukuvuga umuntu umwe ntiyaronka ibiciye ibiro 8 n'amagarama 50. Mu minsi 14 winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7. Abantu ni benshi cyane kuko uravye igitigiri gihari kirarenze, kuko haza abantu benshi bataye ubwoba ku buryo bashobora kubona n'abantu barenga nk'igihumbi bashikiye ku munsi umwe, ni ukuvuga nk'imodoka zirenga 12.
Ubu abarundi bose hamwe bamaze guhungira mu gihugu cya Tanzania barenga 232,000 bari mu makambi 3 ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Ayo mashami mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu cya Tanzania kugurura iyindi kambi igira 4. HCR ivuga ko abarundi bose bamaze guhunga barenga 400,000 bakaba bari ahanini mu bihugu 4, ivyo navyo ni Tanzania, Rwanda, Ubuganda na Congo. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu ntara ya Kirundo mu Burundi haravugwa urupfu rw'abarobyi batatu baraye baguye mu kiyaga cyoha hagati ya komine Bugabira n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bantu bashoboye kurokoka avuga ko abo bantu bashobora kuba barishwe n'abasirikare b'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Umutumba wa Cheru uri muri komine ya Kirundo ku nkengera z'ikiyaga cyohoha. Ku iherezo ry'uwo mutumba amazi ya cyohoha awugabura n'umutumba wa Nyamabuye uri muri komine ya Bugabira hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri ayo mazi abarobyi batatu baraye baguyemo mu ijoro ryakeye kuri uwa kabiri. Ubugira kane yarokotse akavuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda. Azwi ku izina rya Bukuru Innocent.
Twaragiye guhiga gafi kuko twagurisha turi nk'ubugari. Kwaone bibetwe bere munsi byiza hanyuma simaze kugenda abahungu turi kumwe cyabuga cibudare kuguma turobira ngamazi y'urundi nta mali ziri cyeka tugende ngaho kujya turebe ko two nabwiye ati ntitugende harajya hayise timu byo bibindi bintu ujya twaragiye manze kugenda kwateze imvubi baratwiruka ko nyina tuvuza amabuye bashorasha atangura kwaka tanguye kwa kalenda cidukoresha koga cibara ntangira n'ubwato cyandibira maze kwibira nibirukira nkariya barandasa barampusha yongera ndibira barambura kwezi guca kuramurika baca baransozera rero baza bandasa
abakurasa nibande
soda y'u Rwanda je natabawe n'umupolisi nyamawe yarasishoro zitatu baramaze kundashishoro umunani kwari bane abandi barapfuye.
Uyu munyagihugu yahaburiye umuvukanyi wiwe mu gihe wacitse ku icumu avuga ko bari bashitse mu mazi y'u Rwanda baroba. Uyuwe avuga ko mwenese atari bwashike anamenyesha ko atankuru zitomoye umujyango ufise kubijanye naho ibiziga bigeze.
Umukuru wanje ntawe basanzwe bakorera mu mazi kubera ariho barondera rasiyo ko bagiye nyine. Ari ejo bucyaro no munsi twagize twumva mu icoro ko baje kubarasa i Rwanda barasira mu mazi y'u Burundi umva imoteri yacitse icira bato bavuze ko abacanye kuri tuhani n'ubu tubyumvisha amatwi umva ntiturababona tuvuga ati imirambo yacu bari mu maringanire hafi y'amazi y'u Rwanda ariko bari nko mu nyene hagati na hagati kuba turiteze n'umva iyo mirambo iri buze ndacyo turamenye.
Mu bahaburiye harimo umupfakazi yabuze umuhungu wiwe w'umusore asaba gufashwa kuko uwo musore ariwe yamuronderera ati ahavuye asigaye igihengeri cyane cyane muri bino bihe umutumba wa Cheru uvugwa ko inzara.
Twifate gute mu muryango wacu nyene ko yari inzara idikira dusuka mu kuruzi none twakwifata gute nyene twifashe nyene nabi nyene kuko nta kundi twakwifata. Umujyango nta kundi biragenda gute nyene aca twiyicasa niwe yatronderera none kariwe yari umugabo wanjye mu rugo.
Abavuga ko baraye baburiye mu mazi ya cyohoha bose basaba ko mu gihe ababo buboneka bufashwa mu kubahambisha iteka.
Cyasize rero kubera yari umuntu yari ikuze ivyaye imbyaro umunani umugore we akaba yagiye gusuma abasize abana babiri muhira bari bakiri bato kuko bamwe bari bamaze gusohoka. Mwe mubibona no mba umurambo ushika ukuntu mba amategeko afise icyo dufasha kugira uburyo buboneke bwo kubafuba neza icyo ntiturakimenya kuko ntituranamenya neza ku iyo mirambo iri buze.
Badufashe nyene badutwo tujya badufashe baduhe no kubazika ngo baduhambishirize kuko ntaho turi bukure kibahambisha.
Twarondeye musitaneri wa komine ya Kirundo kugira agire icyo avuze ku banyagihugu arongoye baraye baguye mu kiyaga cyohoha. Sitaneri Misago arongoye komine ya Kirundo yatubwiye ko igisirikare cyo kijejwe guhagararira imbibe arico cyabikurikiranye. Ni mu gihe buramatari w'intara ya Kirundo n'urongo y'igipolisi bari bitavye inama y'umukuru w'igihugu yariko ibera mu ntara ya Muyinga. Musitaneri wa komine ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ko yazindutse gukurikirana ikibazo c'ubusuma ku mutumba wa Rugero umusuma umwe akaba yaraye yishwe. Sitani Misago akikeka ko uyu musuma yoba yaraye yishwe n'abamukurikiranye aho bari bavuye kwiba. mu bijyanye n'umutekano mu mazi agabura Burundi n'u Rwanda. Twibutsa ko mu mpera z'umwaka uheze hari undi munyagihugu yaguye mu kiyaga Gweru. Abarovyi bagenzi be bo muri komine ya Busoni ku mutumba wa Gatete bagirije abaserikare b'u Rwanda ko aribo bamurashe, bikaba byaranemejwe n'abategetsi b'u Burundi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi w'igipolisi mu Burundi Pierre Nkurikiye yanditse ko ibyabaye byatewe hanini n'abantu biganjemo Abarundi barenga ku mategeko. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Renenge Ndahimana, atubwira ko aya makuru yari atarayamenya, adusaba kongera kumushaka. Twongeye ntiyitabye telefoni ye. Tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka wahariwe umunsi mpuzamahanga w'abagore mu Rwanda. Ku rwego rw'igihugu uwo munsi uzizwa mu karere ka Nyabihu. Insanganyamatsiko ni Munyarwandakazi, komeza usigasira agaciro wasubijwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi yanyarukiye mu karere ka Rwamagana avugana n'abagore n'abagabo uko bumva uburinganire.
Ubundi umugore nk'iyagize nk'ikibazo wenda akarwara uramufasha, niyarwaye ushobora nko guteka, yaba afite nk'umwana ukamuhagira ukamwambika imyenda.
Gore mbere ntabwo yabaga yafata amafaranga ngo acuruze, ariko ubu umuntu arayafata akayacuruza agashakisha nyine.
Ubundi gusa ubungubu aho uburinganire buziye, hari itandukaniro ririmo, hari uburenganzira abagore babonye kuko nta mugore ugipfa gukubitwa gusa nka mbere hose. Ariko kandi nanone rero hari abagore bamwe nanone bafashe uburinganire babugire ikintu kidasanzwe, ku buryo uwo byabahaye kuvogera abagabo usanga mbese uburinganire babufashe nk'aho ari ikindi kintu kije kugira ngo basuzugure abagabo. Nuko nabikubwiye ari ukuntu umugore yabaga ari mu rugo akavuga ati ni ntajya kwahira ubwatsi bw'inyana, umugabo naza agasanga inyana ze ziraye ubwatsi ndakubitwa. Nubwo atakubitwaga ariko icyo kikaba ari ikintu agendera akavuga ati niba ari ikosa ndarikubitirwa. Ntacyo bagitinya rwose rugindo wazuka navuga ute se rwose madamu inyana ubwatsi se wagenda nawe ujye kubushaka. Ubundi bare badamu iyo uburinganire babyumva bakabishyira mu murongo wabyo bakabyita ubwuzuzanye. Ariko nabo bumvise uburinganire bumva ko itegeko wa mugabo yari afite cyacyubahira umugabo yari afite mu rugo noneho kibaye gute. Kandi ubundi niba koko ari uburinganire, ubundi umugore wenda umugabo ni nyir'urugo, si byo agomba guhabwa icyubahiro cy'uko ari nyir'urugo. Noneho madamu nawe agomba guhabwa icyubahiro wenda nka vise, ukagomba kumenya ko hari icyakuvanye iwanyu kikakuzana atari wowe wavukiye. Turacyari abagabo ariko icyubahiro si cya kindi, ntabwo ari cya kindi cyo hejuru. Ndi umugabo kubera ko hano ni iwacu, umugore ntabwo hano ari iwabo, ni iwabo kubera ko mpari. Nicyo ngicyo cyonyine.
Aya turabubaha mbese ubwo utubashe umugabo wakubaha nde? Uyu wamwubaha icyangombwa ni uko umugabo wawe ugomba kumwubaha nawe akakubaha.
Ariko hari ibyo ubwo buriganire bwatumye mubabuza, bakoraga ubwo nk'ubwo mwejeje imyaka umugabo akayishokamo akayigurisha, ubu ntiyabikora.
Aya ntabwo se ubwo yayifata akayigurisha hanyuma abana bo bagatungwa n'iki?
Mwabigenza gute ayigurishije?
Ayigurishije ubwo byasaba kugira ngo ajye ahinga uko nanjye mpinge kwanjye, mwese abana nabatungisha iki?
Iyo mubizanye ntibavuga bati bagore bashize isoni?
Oya, abashije kuba ari buryo hanyuma agashira isoni. Uvuye kubica inshuro bya bintu byari mu nzara bijyanye, ubwo surumva byahurira hehe?
Ibitabyemeye bavuga rero ko mwashinze.
Oya, ntabwo bamwashinze burya, ntabwo nawe yagenda uko yishakiye ngo mwemerere, nawe nugenda uko yishakiye ntiwamwemerera. Mugomba kumvikana ariko ibidakwiye ukabyanga.
Mbere ababyeyi niko byabigenzaga?
Ubwo mbere niko byagendaga simbiza, ariko ubu ngubu siko bigomba kugenda.
Ubu bigenda gute?
Ubu ngubu nibazanye ibintu by'amakosa ashaka kujya mu kabari. Ashaka kujya mu kabari ntabwo wabyemera, gusa mwaba mwubaka ntabwo ubwo ari uburinganire.
Aha nshuti mwari mudukurikiye, niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fide Niyongabo. Tubifurije mwese kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.